Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigar.
Mwiriwe mwese njuti bakunzi wa Radio Nzamba agateka kawe ni kaze mu makuru twabategure kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ntwara n'umwaka w'2025 ari twabategure nayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke baraye ntibuca kuko babonye umugwi w'abantu waraye ku biro bya buramatari wa Cibitoke kandi bafise intekera. Abanyagihugu bakikeka ko ari urwaruka rw'imbonera kuri rwa CNDD-FDD twari biteguye kujanwa mu gihugu cya Congo mwaza kubikurikira. Amakenga nayo ni menshi mu miryango y'abapolisi babiri b'intwazangabo bafungiwe mu busho butandukanye bw'iperereza ry'u Burundi. Abegereye iyo miryango bakaba bikeka ko ariko harakorwa iremenanya kuri abo bapolisi, bagasaba ko ababo borengutswa imbere y'ubutungane nimba hari ico bagirizwa. Amashirahamwe nayo arenga 20 mpuzamakungu haranira agateka kazi na muntu araje gushinga n'ifungwa ry'umumenyeshamakuru Sandra Mohoza amaze hafi umwaka afunzwe. Ayo mashirahamwe asaba irekurwa ryiwe atagisabwe kuko ngo ariko azira ubusa. Kaze mwese midorido ni mukanyi sase.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese duhere ano makuru kuri inkuru. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke baraye mu bwoba bwinshi muri iri joro ryakeye kuri wa gatandatu. Imvo akaba ari abantu benshi baharugwa mwijana rirenga bari bahuriye imbere y'ibiro bya buramatari w'intara ya Cibitoke bafise n'amasakoshi. Abanyagihugu biketa ko ari imbonera kuri za CNDD-FDD zari zigira zijanwe mu gihugu cya Congo. Ni inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru hava muri bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke batumenyesha ngo hari hagati y'isaha zitatu na saa yine z'ijoro aho ngo babonye abantu bari hagati y'ijana na 150 bafise amashakoshi bariko begeranirizwa ku biro bya buramatari w'intara ya Cibitoke barindiriye imodokari zibatwara ariko atawuzi neza iyo zagire zibatware. Abanyagihugu bakaba bafise amakenga ko zobari imbonerakure zitwawe muri Repubulika iranira intwaro rusangi ya Congo.
Babonye mu ijoro nka saa tatu saa tatu saa yine hagati ya saa tatu saa yine begeranirizwa aha ku biro bikuru by'intara mu Cibitoke aho twagejeje kubaza tujya kuba bagiye nko muri Congo. Rero ni baje kurindiraho imituga ibatwara. Rero twe dufise ubwoba bwinshi cane kuko ivyo bintu kuba tubona abantu begeranywa tukabona baza bacika amashakoshi babatwara kuko dufise ubwoba cane ubwoba bwinshi abanyagihugu.
Kurai makenga yose Uganda kwa Radio Nzamba katika kawe twarondeye abajejwe intwaro buramatari w'intara Cibitoke kugira ngo atange umuco kuri abo bantu iyo bari baruye n'ico bari bagiye gukora ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Arakenuye Jean Baptiste Bireha. Hari mikangara nayo ibiri intwazangabo mu gipolisi ifungiwe mu busho bw'iperereza mu Burundi. Abegereye imiryango yabo bafise amakenga n'ubwoba ku mutekano wabo aho bikeka ko hoba ariko harakorwa iremenanya kuri izo ntwazangabo, basaba ko borekurwa cyangwa bagashyikirizwa ubutungane. Ni inkuru tubaza Pacifique Nkeshimana.
Abo basore babiri ni Suriyete Nado Police Nishimwe Kevin hamwe na Suriyete Nado Police Arwe Ndayisaba. Uwa mbere yafashwe nk'uwunyurujwe tarike 13 z'ukwezi kwa kabiri ajyanwa gufungirwa mu iperereza. Uwa kabiri yari yiga mu mwaka wa nyuma muri kaminuza y'igipolisi. Arwe Ndayisaba nawe yafashwe ku wa mbere uheze, ni ukuvuga itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Kuva bafatwa abegereye imiryango yabo nta gakuru kuko bamerewe baronka cyangwa ico bagirizwa. Amakuru barose gusa avuga ko bapfungiwe mu iperereza. Bose uko ari babiri bavuka muri komine Mabanda y'intara ya Makamba kandi bakaba bafitaniye ubucuti. Mu begereye imiryango yabo bafise ubwoba n'amakenga ko ababo bashobora kuborezwa igufa kuko kuva bafatwa batarasubira kuba kubita ijisho. ubundi bwoba bafise akabaru uko kuremenhanirizwa bagahava bazira icaha batakoze. Radio inzamba gateka kawe tukaba tutashoye kuronka barongoye iperereza ngo bagire ico bashikirije kuri ayo makenga y'abanyagihugu.
Arakoze na Pacifique Nkeshimana. Tubandanye kubijanye na gateka kazi na muntu. Amashirahamwe arenga 20 haranira gateka kazi na muntu mu rwego mpuzamakungu ararajwe ishinga n'ifungwa ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwe kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze 2024. Ayo mashirahamwe avuga ko uwo mumenyesha makuru apfunzwe mu karenganyo katagira izina, agasaba ko yorekugwa vuba bwango atakirinze gusabwa. Dutega amatwi Germain Rukuki arongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abaharanira agateka kazi na muntu avuga ku izina ry'ayo mashirahamwe yose.
Idosiye ya Sandra Muhoza ni dosiye yigaragajemwo akarenganyo, agahohotero n'agahotoro bitagira izina kumvo zikurikira. Sentare ya Mukaza imukurikirana nirekuwe n'amategeko, yabwirizwa akuba ariko akurikiranwa na sentare y'Ingozi iyo aba kandi aho byitwa ko ariho icaha cakorewe nkuko amategeko asanzwe abirekura. Ikindi nuko Muhoza afungiwe kure y'iyo ahanuka bitisunza amategeko. Ivyo navyo babikora kugira ngo baburagize umuryango wiwe ntushobore kumugendera, ntushobore kumushikako ngo murabe. Ikindi kigaragara nuko ivyo vyaha bamukurikiranako biri muri gwa rutonde rw'ivyaha vya politike bama bariko bakurikiranako abo batavuga rumwe abaharanira agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru mu nzira yo kubanumisha no guhungabanya imirimo yabo ya misi yose yo gushira ahabona ibitagenda neza mu gihugu. Kuva ryari umuntu ashikirije icyumviro mu kiganiro baganiye na bagenzi we bihinduka ibyaha bijana umuntu imbere ya sentare, bikongera bigahindurwa mwo guhungabanya imbibe z'igihugu.
Tukiri mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi UBG ruranegura ingendo y'ikigo SNS kije gucungera uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi yo gutegeka ikinyamakuru Iwacu gukura inkuru ku rubuga bacisha ko inkuru. Iyo nkuru ikaba cyari ikiganiro bagiranye na Gracien Ukindikiza yahoza intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi, aho yavuga ku mutekano wo mu karere yisunze intambara ziri mu buseruko bw'igihugu cya Congo. Alexandre Niyungweko arongoye urunani IBG mu ngingo ihonyanga inkingi za demokarasi zirimo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru n'uburenganzira bwo gushikiriza icyiyumviro. Tumukurikira
mu runani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi. Turiyamiriza ingingo y'umurwi sense yo gutegeka ikinyamakuru Iwacu ngo gifute ikiganiro cy'uwitwa Gracien Ukindikiza yahoze mu gisirikare cy'u Burundi akaba mbere n'umuhinga mu byerekeye umutekano. Iyo ngingo yafashwe n'uwo murwi urongowe na Esperance Ndayizeye ihonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro inkingi ntabanduka za demokrasi. Kubuza ikinyamakuru Iwacu gushikiriza ayo makuru biza guhonyanga uburenganzira bw'abanyagihugu bo mu Burundi bwo gushikirizwa amakuru. Ntitwokwemera ko ukuri guhishwa mu ntumbero yo gusorongura amakuru ku nyungu z'akagwi. Uburenganzira bwo kumenyesha amakuru ni inkingi ya demokrasi. Dutegerezwa rero guharanira ubwo burenganzira bw'abamenyesha amakuru no gutanga amakuru badateye ubwoba. Turasabye umurwi sense kwisubira ko kuri iyo ngingo ihonyanga uburenganzira bw'imenyesha makuru bwo gutanga amakuru mu bwigenge. Turasaba kandi abari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, abamenyesha makuru bose eka n'abanyagihugu kuva hasi mu guharanira uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro no kwiyamiriza ikintu cyose coza kubisubiza inyuma.
Inzamba Kadizamba agateka katundanye makuru twabateguriye abakenyezi b'abarundi kazi biraboneka mu bikorwa byabo ko bafise inyota nyinshi yo kugira ico baterere mu iterambere ry'igihugu cyabo. ijo yiri mu cigwa cyakozwe n'urunani CBDDH rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi kubijanye n'uruhara rw'abakenyizi b'abarundi kazi bakoze mu myirekano y'amahoro y'umwaka wa 2015 yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza kitakurikije amategeko ubwo runari rukabona ko abakenyezi b'abarundi kazi bashobora kugira akamaro k'impinduka y'ibitagenda neza mu gihugu badakoresheje ingufu umufaso ni Eulali Nibizi umuyobozi nshingwa bikorwa mu runani CBDDH asaba abakenyezi b'abarundi kazi ko bo kwama barikanuye bagaharanira inyungu z'abarundi bose nkuko babikoze mu mwaka wa 2015 tumukurikira
urunani rw'amashirahamwe aranira agateka kazi na muntu CBDDH yarakoze kijya cigwa kugira ngo bashobore gutohoza uruhara rw'abakenyezi mu myiyerekano y'ibihumbi 2015 igituma ico cigwa twagitunganije kwa kugira ngo twegeranye ivyiyumviro twegeranye amakuru yerekana igituma abakenyezi bagiye muri rya myiyerekano twongere twerekane uburyo bakoresheje turabe yuko koko ibyo bakoze byari birekuwe n'amategeko hanyuma kandi turavye uburyo bakoresheje igikorwa bakoze n'uruhara bagize muri rya myiyerekano n'intumbero bari bafise kugira dushobore ko guha agaciro igikorwa c'abakenyezi duha agaciro uruhara abakenyezi bagira mu mpinduka cyane cyane mu mpinduka ziba zidakoresheje ingimba cyane cyane twarashatse nuko ugwaruka ruriko ruraruka ubu na Burundi bwejo yuko bo bifatira ko bagafatira ku karuriro kabagi bakenyezi kugira nabo bamenye gufata uruhara mu bintu bihinduka mu gihugu mu rondera amahoro mu guhindura inyifato mu by'intwaro kugira ngo ntihagire umutegetsi wari we wese ashobora kuza ngo afate igihugu uko yishakira ataravye uburenganzira bwa bamwe hamwe n'ubw'abandi atubahirije amategeko icigwa twakuyemo twarabonye yuko abakenyezi b'abarundi kazi bafise inyota nyinshi yo kugira ico batanze yo kugira ico batereye mu iterambere ry'igihugu ico batereye mu kugira igihugu gitwagwe neza kibe igihugu ca bose kandi ko igihugu coba igihugu cubakiye ku mategeko icyo cigo ca mbere twarakirokuye mu cigo ca kabiri nuko twabonye ko abakenyezi bashobora kugira akamaro bagashika ku mpinduka ikomeye kandi badakoresheje ingimba kuko murazi ko muri rya myerekano berekana neza ko bakoze ibikorwa byinshi biciye mu muco kama mugabo cyane cyane biciye mu kubahiriza amategeko twakuye icigo cy'uko ibikorwa byose abagabo bashobora gukora muri kijya gihe cy'imyerekano n'abakenyezi barabikora impanuro notanga nuko abakenyezi bokwama bameze magabo nuko abakenyezi bokwama bakora ibikorwa biteza imbere igihugu bidateza imbere inyungu z'umuntu cyangwa uwundi
umufaso ni Eulali Nibizi ubu naho n'umwanya w'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ayuno munsi tukaba twateguriwe na Audace Nimbona
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
musangwe kaze mwese mukurikirana ibiganiro bya radio Inzamba agateka kawe ubu ni wa mwanya w'amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri inondwi mugira mushikirizwe na jiwe nyene Audace Nimbona tuyatangurire ku kimenyesha makuru iwacu canditse ku majambo abiba urwanko n'ibihuha bica ku mbuga ngurukana bumenyi ko ayo majambo n'ibyo bihuha bishobora gusambura igihugu ayo majambo n'ibyo bihuha bitera ubwoba n'umudugararo mu banyagihugu bakabura ico bafata n'ico bareka kimenyesha makuru iwacu caragendeye abanyagihugu bo muri zone Rugazi komine Kabarore ni mu ntara ya Kayanza aho bamenyesheje ko bibatera ubwoba bagasaba abategetsi kuza barabwira abanyagihugu amakuru y'ukuri kandi atohojwe neza kuri bo amajambo abiburwanko n'ibihuha acanishamwo abanyagihugu akabuza iterambere ry'igihugu nayo SOS Media canditse ku ngingo iheruka gufatwa na musitanteri wa komine Mabayi ibuza abakenyezi n'abigeme gukora mu bubare buri muri iyo komine arongoye Janine Izomporera arongoye komine ya Mabayi yashize ahabona iyo ngingo ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa kabiri kwaraye guheze abaharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme
bavuga ko iyo ngingo ihonyanga agateka k'abakenyezi nabigeme abajejwe intwaro nabo muri iyo komine bobo bavuga ko bayifashe kumbo z'umutekano iyo ngingo yacishirwa mu ngiro buno nyene nayo abari basanzwe bakora ubwo buzi basabwe guca babuvamwo vuba bwango hambavu iyo ngingo yaranavuze ko ububare butegerezwa kugara imbere y'isaha zitatu z'ijoro kira mukenyezi canke umwigeme akaba yashitse muhira imbere y'isaha zibiri z'ijoro indirimbo n'umuziki bikaba bibujijwe inyuma ya saa moya y'ijoro amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyabandanye na Burundi Echo canditse ku bitukikije aha amazi y'ikiyaga Tanganyika yononye barabara bise Boulevard du Japon bihuza ikibuko cha Bujumbura n'ikibuga Tempete uruja n'uruza byarahagaze haba kubinguruza n'amaguru cyo kimwe n'abagendera mu mamodokari amapikipiki n'amakinga abakoresha iryo barabara bateye umutima uhagaze n'uko leta atacu iri kwirakora kugira ngo isubize ibintu mu buryo tugaruke kuri SOS Media imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi kivuga kwibura ry'amata mu gisagara cha Bujumbura byatumye ibiciro by'amata biduga cyane ibyo bura ngo ryibonekeza kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka ubutungwa agatoki nkuko SOS Media kibivuga akaba ari uwuzwi ku izina rya munyarwanda yoba yigaruriye isoko ry'amata ngo akaba ayashora mu gihugu kibanyi cha Congo iharanira demokrasi abayarangura bavuga ko imbere y'ukwezi kwa mbere iri filimwe yagugwa hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana abiri n'ibihumbi bibiri n'amajana umunani muri kino gihe ikabigurwa hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu mu mazu y'uburiro iritiro igeze ku bihumbi bine n'amajana atanu mu makaritsiye amwamwe naho ikaba igeze ku bihumbi bitanu nino kuri iyo nkuru tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi mwakoze mwese mwayateze amatwi mugire ibihe byiza aho muri hose naho ubutaha kuri Radio Inzamba agateka kawe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
arakenuye na Audace Nimbona imbere yo gusozera amakuru twabateguriye mukurikire akamo kishiramwe ese torture
opeje toro umuhimbira umumbikire mugasho nejo nejo bunda zoheza amenye ko ari gitigituriko urabona ngo arampangara jewe
ariko nakora mutantere nta bimenyetso dufise yuko yakoze icaha kandi na dosiye yiwe simeza ngo dome cyo ndayandikamo mbere singira naho ndamufungira n'abahari ntugire ngo uraronka naho ushinga mano
mafu ushaka namufungire mu mwobo navuze kandi sinivuguruza urabaza nahawe narahabye ubuzonyitega nzomuhita
none yakoze icyayi cyahega nyakuba mutantere
yakoze imwe mujisho
mbega ubukoko ko narimbajije ibijanye n'imbuto zirobanuye twari hiya amafaranga
kazibe n'ubu wagize ngaho rwaho karegeteza kandi wewe uzozira karimi kawe ushatse kwigirira ipinga wahakumva uzumvirayo utawuvundiye mu zongaye
urya rero nabumvirije kera ariko nsanga ingendo murimo yo gufata umuntu ukamufunga ta mpamvu witwaje ngo nukuri umutegetsi yo gukoresha ubutegetsi nabi emwe wa wundi utuwibwe ntiwasigaye yiruka ibintu bisigaye bigoye
ubu rero wihaye ubuvugizi bw'inzira karengane mu gihugu cyose iyo ziba zikagera
mustane uzi ingaruka mbi ibi bizana mu muryango no mu gihugu yaba nawe uyu munyagihugu ari hano urashobora kwibaza uko umugore wiwe n'abana biwe bamerewe batazi iyo serubwo ari n'itazira mu gihe ari nawe bazeye ku buraro n'uburamu ikibabaze rero ubushobozi inzira karengane nk'izi mu gihe abakoze ibyaha bo ibyabo byama biri mu matohoza none koko inyuma yo kubarenganya mukisisa imiryango yabo mubabaro n'agahinda muribaza ko mwaba muzoga ibyanyu mu mahoro no mu munezero mukaryama mugasinzira regiyo ni imbuto mbi muri ko murabiba kandi muzoyisarura ikindi na umushoguzi y'abanyororo bakicwa no kubura imfungu urwaye indwara ziturutse ku isuku rike kubura aho barara imfuku kwari guhonza igihugu n'utwo bosaranganya twokoze ibiteza imbere igihugu tukaza gusanzarira ku banyororo kandi nabo bogeye mu miryango bakubaka igihugu kigatera imbere
Nyakuwa mustaneri, jowe nina miramabi izo mhanu uruhari cho zingi?
Ha, igerezaho. Ngukebu rukuzi nhamari winongo. Sanzu muna koriki na kineba gura kumba siza gahinda. Na yungu usha ase gucha gahinda. Asigarazu mugyango. Opeshi, rekuru wa munu yitahiri. Sanzu hari muna kutamenya.
Yo, ariko ye, ni harambobo tunga. Ye, mibara budze kwa haraba gabo hata guibara. Twese. Kwaidukuye kugwanya karenganyo niho terwa rya kiremwa muntu igihugu cyacu gikeneye ubutungane bwigenga kandi bwozuriza bose gucyo kikabona gutemba itoto kigatunga kigatunganirwa
ubu n'ubutumwe bwa SOS Tortue Burundi
ikuri kano kamo duciye dusozera ko amakuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwafasha kanya kanyu kuko yakurikira bakoze bagenzanje bafashije kuyatororokanya tankomanzi mugira mu ba mu bahwe naho butaha kuri radio inzamba hagati kakawa.